iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yigiye kwashikiriza ibiganiro byaje mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe ku uyu munsi wa kabiri tariki 21 y'ukwezi kwa 11 mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Undikije. Nuko rero muyimenyereye ubuntu umwanya w'ikiganiro muri sanga ibiro by'umwunganizi mu biganiro bihuza Abarundi byasohoye ubutumire bw'ibiganiro bitekanijwe kuva ku igenekezo rya 2016 ry'ukwezi kw'11 gushika ku igenekezo ry'umunani ry'ukwezi kw'12. Nk'uko ibiro by'umuhuza bitangaza, ibyo biganiro bishobora kuba ibiganiro vya nyuma bitumwe ko n'umuhuza Benjamin Mkapa. Leta y'u Burundi yamaze gutangaza kwizo kwitaba ibyo biganiro cyo kimwe na bakuru b'imigambwe imwimwe harimo na Frodebu usanzwe uri mu runani Senarede yamara tetsi barongoro nani senare de rutavuga rumwe n'ubutetsi barasohoye itangazo kwigenekezo rya 15 ry'ukwezi kwa 11 bamenyesha ku rugo runani rutazo kwitaba iyo mishikirano kandi ko n'abatetsi batari bake bo muri urwo runani bataronse ubutumire. Umuvugizi urwo runani Pancrase Chimpaye yavuze ko urwo runani rudashobora kugira uruhara mu biganiro canke imishikirano ifise umugambi wo guhagarika utagisubira inyuma amasezerano ya Arusha. Chimpaye yavuze ko abantu batumiwe muri ibyo biganiro ari abantu bihitiwemwo n'ibiro by'umuhuza. Mbiga kubwanyu ibyo biganiro bishobora kuba ari biganiro vya nyuma bizofundikirwamo amasezerano y'amahoro ntabanduka mu gihe urunani Senarede ruvuga ko rutatumiwe. Mbega imigambwe ihurikiye mu runani Senarede yatumiwe mu ibyo biganiro izobandanya kuguma yemewe mu runani Senarede rutavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ruvuga ko rutatumiwe muri ibyo biganiro rutazo navyitaba. Mbega urwaruka rwo mu Burundi rumaze kubona ingaruka mbi z'intureka ya politiki rwibaziki kuri ibyo biganiro buca bisubira gutangura. Ubutumwa urwaruka rwo ha abanyapolitike bazo kwitaba ibyo biganiro n'ubuhe. Kuri ibi bibazo byose rero twatumiye Amilcar Yomeko akaba ari mu rwaruka rukurikiranira hafi politiki y'u Burundi akaba ari mu gihugu cya Canada muri iki gihe. Mwiriwe neza Amilcar Yomeko.
Mwiriwe neza hamwe n'ababanyi bariko baratwumviriza ari mu Burundi canke ahandi.
Urakubiye?
Ego, nangwe muraho.
Turaho. Turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye aherutse kurangiza amashuri muri kaminuza Université Lumière. Mwiriwe neza Lionel Ndayizeye.
Ego, ndaramukije mbaho kujya Amerika, turaramukije kandi muratwumviriza. Nongeye kandi ndashimiye cyane ukungene ibyo bya Amerika byitaho kugaruka cyane cyane. Murakoze.
Twatumiye kandi na Deo Hakizimana umuhinga mu byerekeye gutora inyishu z'amatati arongoye ishyirahamwe Siride rijejwe gufata eka mu gufasha mu biganiro no gutatura amatati. Mwiriwe neza Deogratias Hakizimana. Hakizimana
ndakuramukije bwana Federica.
Murakomeye.
Nisohora kabisa kandi wakoze neza kuzumira mu iki kiganiro.
Yego, mereka ku buhinga bwanyu mumaze ishyirahamwe ryanyu rimaze nk'imyaka irenga 21 rifasha mu bintu by'iki biganiro. Nashaka mutubwire uko mubona ibyo biganiro bavuga ko bishobora kuba ari vya nyuma mu Barundi bizohuza Abarundi. Tuzi ko haraheze ikiringo kirenga umwaka ata kintu abahuriye yarusha bose bashoboye gufundika ibyo biganiro ku bwanyu mubona bizogena nk'uko biriko biratangazwa.
Mugenzi Federico, ibyo bintu uvuze uti nakora nk'ibyo se wabivuze yuko ibiganiro bigiza kusoma ibya nyuma hanyuma kandi watwibukije yuko haheze umwaka umenywa nta kikatajya kandi ingorane bamugiriyeho ku bwanje kubera ibuka makuru ohoza kubera n'ibyo tumaze gushika ko mu ishyirahamwe ryacu kubivuze tumaze imyaka irenga 20 dukurikirana hasi ibibazo by'u Burundi dukurikirana cyane cyane n'inkurikizi y'ibyo bibazo kuri politiki y'igihugu mu makungu no mu karere dukurikiyemo. Hari ikintu kimwe nifuza ko bose babanza bagategera kubona bavuga ati ibiganiro ni bya nyuma igomba gusigura yuko abari muri byo ariko barabikora tuvuge n'ababafashe mu mugongo nawe ndariko atakamara kukubandanya kubera nacyo byo bihindura. Ikindi nacyo wari uvuze uti bari bamaze umwaka atagikakaza nta gikakaza nyine kubera biragaragara yuko umengo hari ikintu kitumvikana mu ngorane Burundi bufise. Icyo kitumvikana tube twagitohoje kandi mugundiye mumpaye umwanya bene babwira mu bushamake mugabo murantunga nje gutanga ibyiza ariko ndibaza yuko twamaze kukitegera mu kumwanya
muyawudubaivyo n'ibibazo tuhava tu nonosaba cane cane muri iki kiganiro ariko mwari muzi ikintu gihambaye cane gose kivuga mushaka kuvuga ko ibiganiro rero bazoba babiheze mwavuze ikintu ngo ntaho ababitunganije babona ko atakintu bashobora guhindura mushaka kuvuga iki
erega ntaho bishobora guhinduka kuko hari ibintu bibiri batarumvikana ko ikintu cya mbere ntibarumvikana cyatumye ingorane zihaba bamwe bavuga ngo ni manda mugabo twebwe tuyikurikirana njyanje muri ya yishuni inana imbere ingoma hari ibintu byinshi byinegegere hariho cyane cyane nk'iby'abashaka kuko turi muri Afurika kandi muri iki gihe ariko baravuga ziriya ngorane zirimo n'ibibi z'abanyafurika bagurisha bwa bunyamaswa ubundi bije n'ibindi byose bivugwa kuri Afurika kugituma turi mu ngorane ni kubera abanyafurika usanga turi ko turwana ingwano zitari rwacu ugasanga izo ngwano ari ingwano zirondera ubutunzi bwa Afurika hanyuma rero hariho abazigenge baca kugira ati wewe kuri umuhutu n'umuti kugenda uvuge ko mutumvikana mugabo inyuma akaba ariko arakukiza ashaka ibindi aho bihuriranye na demokrasi
ivyo bibazo turabigaruka ko turabigaruka ko
hari ikintu cya kabiri Frederic uvuge ndakikubwiye
yego
byose bihagaze ku bushobozi no kugushaka abanyafurika bunyine bagwiza kuronga kugira ngo bogorore kugira ngo batangire kogorora ni kubanza kubwikana ku gituma bari kubara barashihana ego nta uzohindura isi ivuge yuko atawukiza kurondera ubutunzi bwa Afurika mugabo ikibabage rero ubuhuye ni uko abanyafurika bonyine cyane cyane nta bwenge byabwiza kubitegeka gusumba abandi
ego me ikibazo cy'abanyafurika muri rusange ni ikibazo gihambaye cyane rwose dushobora kuzotorera umwanya ariko cyane cyane uyu munsi nashaka tuvuge cyane cyane ku byerekeye Burundi reka duhe nk'akanya rero mushyirahe Amilka ryumeko nawe nyine atubwire ikintu yibaza kuri ibyo biganiro bavuga ko bishobora kuba ivya nyuma mbega ubutumire bwo bavuga ko butaronse bose kandi amakungu ahemereza ko eka atawukumirwa muri ibyo biganiro ivyo bintu byose mwavyakiriye gute Amilka
murakoze kumpa ijambo ubwa mbere na mbere harimo igihushane kuko nta kuntu amakungu nk'ejo twarumvise userukira umunyamabanga mukuru wa ONU avuga yuko ibyo biganiro byoba bikwiye guhurikiramo bose aho ni ku ruhande rumwe hama ku rundi ruhande umuntu akaza yumva nk'abari muri Senarede bavuga yuko batatumiwe bose yuko bakumiriwe yako nagahaze cyane mu bantu batunganya ibiganiro no kuvuga umwunganirizi w'umuhuza ariwe Benjamin Mkapa hamwe n'abatunganya ibyo biganiro akare no kuvuga karere kwa Afurika y'ubuseruko aho honyene harimo ikibazo gikomeye gicobora gutuma ibyo biganiro bidashobora no gushika kuco bishaka ubwa kabiri igituma nibaza yuko bidashobora kuba ibya nyuma bibaye ibya nyuma naho azoba ari kwibesha umuntu atazoba yagiye ku muti kuko ushaka kwirinda indwara arayirata nuko batazoba barazi imboni mvano y'ingorane turimo ubu unye no kudakurikiza no kurenga amasezerano y'Arusha yashyizwe ku mukono mu gihe itariki 28 myandagaro mu myaka 2000 ico kintu kitagiwe mu mize atari ico batanguriye ko kuraba simbona sinibaza yuko ayo masezerano ashobora kuba yanyuma abaya yanyuma naho azoba ari kubeshanya azoba umuntu azoba asukiriye ko ubuke ashire ingorane mu yindi myaka iza kubwanje sinibaza yuko ashobora kuba yanyuma rero kuri ico kibazo mubajije
Lionel ndayizeye abarundi baronsa kariyo ko kumara igihe kirenga umwaka n'igice bari mu ivyo biganiro ariko nta kintu kiboneka cavuyemo ubumwe bwe murafite kizero ko ku ruhande rwanyu rwugwaruka murafite kizero ko bazopfundika amasezerano ntabanduka
Murakoze cyane tuze uko ndabivuna mu gwaruka kuno bivuga ukuri icigere kirahari icigere kuko urana ko washobora gutanga akaryo keza novuga batanze ikiringo batari byigere batanga kuko novuga ngo zemfise mushikale wiki novuga ko ari nka treasure imyaka iminsi 13 abantu bashaka kurondera imishi ku gihugu cy'u Burundi iminsi 13 bicaye ahantu bariko baravugana uko ingene baturi imishi nibyo bikwiye iminsi ikwiye kikurya kigere ndagifise ahubwo gusa abatumiwe ntibarabe umutima ugatwayeyo n'umutima wo kwiyumvira amaposite politike cyangwa navuga ibyiciro bya politike ariko biyumvire barari mu karere aho ibindi bihugu biriko birajya naho biriko birashika biyumvire bagira isoni natwe ngaho mu Burundi biyumvire kumwe bashobora gutera benshi ibibazo kugira ngo ishobore gushika natwe ahantu ku iterambere rirama no kumwumvikana kuri politike navuga politike irimo demokarasi navuga politike nziza cyane nk'ibyo ko na bose abantu bose bagahigana bakumva yuko babaye mu gihugu ndetse ari abarundi atakuvuga ngendane yahagija nawe umwe wahajya kuko icyizere mu gwaruka byema kuri iyo minsi batanze icyizere kirahari hamwe bo bikora bishatse
tubibutse inshuti mwese ku mikoro abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndikumana Innocent Nduwimana Innocent mwiriwe neza muri hehe
Jika kamu kisah kasih awak cuba langkah makan yosh.
Ya, kamu memerasa kira zo itu mungkin. Tuga kau jangan makan itu.
Eko, itu lo selama ibu selama ibu kau cerita ni lo selama ni gua. Ama awak sendiri tu bukan gua ni lo si cara cerita. Nada baca cerita si umba ko masa si Chicago. Umur lo kau si cara hamil itu itu mungkin bateri isu asal itu. Nudi. Kama huko wali tutenye ni mkwa kutuweza Mwurundi Nishuna wabula wukuma waka ni ilangaro iya rusha Kwea na wabula wata Mwurundi Vikeka kumuteka na wabu utomeleza Nila kende witawe hama wakani Kuko Mata gani liye haundi muti che mbona Ngaho wata gani liye Mwemele wakani Hama ikitape kipe mwuntwe Vichwete kule ya matora kuko wawona Nini aka ikirageza tukeje tutangura wonde kanda takira avamo cyane cyo kibatonalisis
eh murakoze Innocent Amilcar Diomeko runani ya senare de nkuko mwavyumvise kwaratangaje ko rutazo kwitaba ibyo biganiro ariko hari imigambwe ihurikiye mu rugo runani izo hava itaba ibyo biganiro aho twovuga nk'umugambwe ipona ibyo ntishobora gutera indyane mu rugo runani
biramaze kuboneka nibaza ko atari ubwa mbere bizoba bishitse kuko naho naheruka niko byagenze umugambi Prona utemewe n'ubutegetsi buri Burundi hamwe n'umugambi Sahwanya Frodebu bari bitabye ariko twarabonye mu nyuma iyo migambwe ntangaruka byabaye muri Senared uretse ko hari igihe nimba nkihenze umukuru wawo ari wo wahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu Frederic Bambiga inyumvire no yafatiwe ibihano mugabe iyo migambwe ntiyigeze hagarikwa ntiyigeze ikugwa muri ugo runani babandanije bakorana inzego nyobozi za Senared harimwo muri directoire cyo bita directoire harimo harimo umugambi Frodebu sibona unye sinzi birashobora guhinduka nta ubizi yuko ubwo runani Senared rushobora gufata ibihano kuri iyo migambwe no kugira ibihano gufatira ingingo iyo migambwe inzoba yitabye kandi mu runani Senared bari bapfunditse yuko itokwitaba mugabo umwe wese arafise isigura atanga mu kwitaba cyangwa mu kutitaba umuntu arashobora kuzemera nkuko adashobora kuzemera abo mu runani Senared nkuko nabivuze turahurije kuri ico kintu ati ntidushobora kwemera kwitaba batadutumiye kabwa Senared batadutumiye nk'abantu nk'uruhande rufise amatati muri ibintu byo mu Burundi ati kandi ntibashobora gutora abo bashaka batumira no kuvuga ko ariho bamwe bakumira bikaba bihushanye n'ibyo amakungu avuga yuko ibyo biganiro bidategerezwa gukumira n'umuntu n'umwe abo muri Frodebu na Iprona bakavuga bati twarashatse ibiganiro nta kuntu dutuma ko ntitugende tuzogenda tuvuga ibitagenda neza nimba bashaka yuko dushira umukono ku masezerano tubyanke tuvuge igituma tubyanse urumva umwe wese arafise insiguro atanga zirumvikana njewe kubwanje abo bose ndi nko mu kibanza cyabo bose nk'uko mugenzanje turi kumwe nibagenzi nagiwe uyu yahejeje kuri bimyeri yabivuze Lionel ego urambabarira Lionel nari nibagenzi najya nk'uko yabivuze ibikuru abazojayo n'agatsima kazoba kabatwaye ni kuraba ico bazoba bagiye bagamije inyungu zabo bwite cyangwa inyungu z'igihugu naho naciye mvuga nti bagiye batwaje bitwaje agatsima ko kubaka igihugu bo kwibuka imbo n'imvano y'izi ngorane turimo yuko ari guhonya amasezerano y'Arusha
egome Lionel ndayizeye izo ngorane z'ubutumire zadutse ibiganiro bitaratangura ntizishobora kugira ingaruka ku kuntu ibiganiro bizogenda
je uko ndabibona niko abantu bose babivuga uko bandeshwa byumvira by'ukuri iyo bagutumirwa kashe na hebe cyangwa bagutumirwa icyo navuga ugasanga umuntu atumiwe ono de kalite donc de personnel ibyo ni ibintu bibaho by'ukuri ibyo bijya bikurikira ingorane mu gihugu bijya bikurikirana ingorane byotuma abantu batitira ibiganiro by'ukuri kuko murabona ubu deja mu Burundi hari impande zibiri ni bwo ariko senarede niyo uri kirimo imigambwe yose itavugaranye na leta by'ukuri ibyo rero abantu bo muri senarede ukuri tujye turaraba tujye turagerageza mwese kujya turoresha imitima kugira ngo dushobore gukora solution nzi niko nabivuga kuko hari abantu batumiwe bari muri senarede bakavuga tujye twatumiwe ono de kalite d'invité personnel kandi tugenda kugenda gutora inyinshi y'ibibazo kuko ibibazo birahari kuko na mvuga yuko sinzi senarede bari muri senarede ko bafise objectif imwe sinzi ko bafise finalite imwe ntibarabe by'ukuri yuko umuryango uri muri senarede ko bafise finalite imwe kuko umuntu kuko ngerageje kwiyumvira abantu bari muri senarede ni abantu bamwe baparticipe akenshi na kenshi mu migambo ni ukuva mu matora muri 2010 gusha muri 2010 kandi urabona ko kenshi ibihe byabayeho bagumye bahereza terrain iyi guverinoma kuko umaze kwikura mu kintu iyi guverinoma uko urabona yuko ibintu bibandanya nk'uko mbona bafise devize yabo bivuga ngo songa mbele sinzi urabona ko bagumye bahereza terrain urabona mu bihumbi 2010 barakoze matora bava muri perezida wa vuba matora ibintu birabandanya ipona mu nyuma ibyo nayo kuri ibintu byamaze kuba birasubirayo urabona 2015 barasubye barava mu matora basubira teje iyi guverinoma ibintu bigira puissance ibintu bigira ingufu rero ndi kumbiyumvira ati ese abantu bari muri senarede basubye objectife imwe kandi ikindi kintu navuga muri senarede imigambo yo muri senarede ntinganye ingufu hamwe abantu bo muri senarede imigambo yo muri senarede atabanywanyi bafise abantu bashashe imigambo yari bayeho 2015 atabanywanyi bafise hari n'indi migambwe iri songe ifite abanywanyi ngerageje kuraba nk'umugambwe federu umugambwe msd umugambwe msd ni bisi n'umugambwe muri miliyari Bujumbura wari watowe utoga ubujumbura hose uratsinda ntibarabe rero ntibarabe ngo babariko batabamure kuri senarede ariko barabe batore inyinshi y'ikibazo bafate twebwe twatumiwe nubwo tutatumiwe nka senarede muri twebwe ariho abatumiwe reka tugende twumvirize ibyo bavuga kuko ni bantu ibyo batarumva by'ukuri ibyo nabona yuko iyo kimwe wari ingorane bari kuza baratanga terre bahereza puissance iyi guverinoma bitara ibiganiro hano banegotse kuko treze juru ni nyinshi cyane bazaba bashyitse ku kintu gikomeye turabizi n'abagabo b'igihinga n'ijambo by'ukuri ntibagende barabikwihere ngo bifashe iki gihugu kuko ni ibintu biteye ni kubona ibintu bimaze deza atati na kimwe kirashikaho ari ibintu kuvuga bisanzwe bari mu biganiro bigararushe ntibumvire impuhwe by'ukuri
reka icyo kibazo tukibaze umuntu ushobora ntahere Hakizimana reka yanonosoye ibya kahise akaba ari n'umumenyeshamakuru ikaba ari n'umuhinga mu byerekeye gutatura amatati umushyira ntahere Hakizimana nk'uko babivuze mu ntango izo biganiro nk'uko umuhuza yabivuze bishobora kuba ari bya nyuma mwavuze ko ashobora kugira ngo yananiwe cyanke abona ko atawizoja niko mwavuze ikintu kimeze nk'intambamye gituma abarundi badashobora gupfunika amasezerano ni ikihe mu majambo make cyane
twe tuvuga yuko hari ingorane karengwa bose baba bakiruhande ivuga yuko hatari ugushaka hagati mu gihugu dialogue barondera na gishobora gushika ko gishobora no kuba mugabo kandi ikigoye ni uko kuganira tubwiza kuzobandanya kuko yari usanzwe mu buryo bagira kandi urazi kandi twaciyemo birekana yuko yari ugize kubibandanya kubizomera kose ariko uye inzitizi mbona umuntu uriho ihagaze cyane cyane kuri ibyo bita rapport de force politique muri politiki rero abarwana batanganya ingufu ni ngombwa hariho ubutsinda ubundi niba ashaka akanamubyinda mugabo rero iyo bose barondera amahoro barashobora kurondera aho bahurira bakaganira ariko imbere y'uko baganira baza kumvikana icyo baganira ubu hari n'amajyambere abiri n'ubu mengozi barayumvikana ko bamwe bavuga ngo dialogue abandi bakavuga negotiation muri dialogue ni ukuganira ibyo mutumvikana ko mukaraha ko mubyumva kumwe muri negotiation naho uca wumva yuko bagomba bya bindi bita amagaburanyama amagaburanyama mu rurimi nayo turazi icyo yadushikije ko icyo nibaza cyane gikenewe ubuye ni uko tutosubira kubadanya ibikomo kubahuza cyangwa bahuza abo hanze cyangwa tumwikomo kuri bajya batanga amafaranga amafaranga bazoguma bayatanga n'abahuza bazoguma bariho kuko ibyo bintu birimo n'amafaranga menshi ntibashaka rero abayajya nabo nyine bariho no muri aba basizi barwanira mu mengo birabaranja kuguma bagenda bajya barafata amadegi bajya mu mahoteli ubu icyari gikenewe ni uko ku mbure abantu bikubita agashyi bakagira icyo ni ukwita valeur dinye valeur ya mbere ni valeur ikwicisha bugufi muri ibi tugezemo mu Burundi mu Burundi uko ugenda uramenya ibintu bishyashya ni uko uca umengo ntacyo wari uzi iyo rero uri umuntu agomba kwicisha bugufi arumviriza abandi ugomba kumviriza abandi rero byari ugomba kuyemera ikindi cya kabiri abantu umengo kibasiga kandi cyumvikana ni ukwishyira mu kibanza cy'Uburundi empathie l'igifaransa ngiye kuvugana n'icyo bita generosite ukumva yuko wewe umerewe neza uwundi atamerewe neza utoryama usinzire ururanirwe icyo kintu utwacumvikana ko ubyona dialogue kibyabumenyere hari nayo icyo nikindika responsabilité kuba ufite ikintu wubaha kuba ufite ikintu wubahiriza kuko icyo kintu ari ubuzima bw'umuntu ari ubuzima bw'igihugu uretse uza yiti vuga yuko yari n'ibigoranye ubwirizwa kwitorera umuti nk'ubu hariho hari ingorane zigenda ibyo bose bakishyura guca bumva ingorane z'ubukene ubukene bufise bose ubise bari mu gihugu ubise bari hanze abari hanze bo baragisiye nuko ngira ngo mutamenya hariho abo twumva birirwa barasabiriza kandi bari abantu b'icyubahiro bamerewe neza bafite amazu hano mugabo
ubukene buri mu ngaruka mbi ziboneka cyane cyane iyo habaye umudugararo wa politiki cyane izindi ntureka z'ubundi bwoko tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Kazahama miriwe neza
miriwe neza
muri hehe Kazahama
ndi Bujumbura mu Burundi
yego murafite ikibazo cy'imvuro
kome icyumviro cyo wange mvuga uno munsi ibikamiro biba cyane bitaba dushaka kuguma twiganira tukizindirira tu na nabi tubona tubaye mu bukene butagira izina tukaba twa uno munsi nkaba nka jyewe nk'umunyagihugu mutoyi ntashyigikiye ibyo bintu byo gukoresha ingufu kubera amadinisi bamwe bamwe numva babivuga ngo bashinze ngo imishingo yo kwanya ngo leta y'Uburundi rero ibyo biganiro byaba cyangwa bitaba twe twishakira kuguma twiganira tukisinzira tukajya utwo tuboga tuba twarose atanduru inyuma y'iwacu ama ikindi kigira kabiri bagiye mu biganiro batoje baribuka ubukene abanyagihugu turimwo hama ibindi nabyo by'inyungu yacyakaba kabiri kama by'inyungu byabo cyakaba kabiri kama aba nkeje ingendanyo z'iradiyo ikijya Amerika aho turi hose kubandanya dukurikira radiyo ikijya Amerika kubera mu dushyikiriza ibintu by'ingirakamaro murakoze
murakoze Kazahama reka Lionel Ndayizeye mugira icyo muvuze ku byumviro bibiri reka ashikirije umushyigantare Kazahama ashikirije tugakwijambo Lionel
ego ningabona icho ikindire nico kindira abanyagihugu bose bo mu Burundi bavuga cyambere nabo hanze mu gihugu kuko igihe kintu kinavugiye kirekire haragira igihe ukavuga ati ni kuri ndarushe ibintu ni muri kuko kuko bivuga la formule la mec utese pour le peuple du Burundi sohe la conclure ce dialogue ifo yuko ibiganiro biva hama bakavuga ati twashimitse kuri iki twafundiki iki kintu reka bitahe mu gihugu abantu bibaza ati twebwe ku mutekano w'iwacu tuzashaka kugira ikintu urabona yuko ibiganiro bishyigikiwe na ONU hamwe abantu baje ngaha mu gihugu kubera kuri abo batwara baje ngaha mu gihugu bacungerewe n'inteko twebwe unye perezida agatengwasha yabyo ashyigikiwe n'inteko mpuzamakungu ntibarari ukungene bashobora gushyikira mu banyagihugu barabukunze binjira mu banyagihugu bashyike mu gihugu bashyigikiwe bacungerewe n'izo nteko ubwo barabukunze boronka basabe espace politiki nabo bashobora kugira bukunze biyamamaza kuko ibirimo ariko araperda cyane se na kai da bamwe opensura bikare nwa ko aperda kuko ubutumwa mu mapizigana uno bwa iki guverinoma iyi muvanse ihari ise sende bdfd niyo afite ingufu cyane kuko urabona ibintu byose biriko biraba urabona ko meme niyo ni bavuga niyo niyo opere ne bavuga urako takina kiri kirafasha kuko urabona ama barashaka kugira amanama arimo kabiri gatatu miliyoni mugabo mu manama ukabona yuko meme ni guverinoma ukabona ko ishyigikiwe ibyo guverinoma irashyigikiwe nacyo gituma ibintu byose bakorakora bariko baraperda nta kintu na kimwe bakorashikako mugabo ikintu nyamukuru urabona yuko bufasha abanyagihugu bakitaba ibyo biganiro abo bakaraba strategi ukungene bashobora gushika mu gihugu uko babangana kose ubwo ari abakurikirana n'ubutungane kuko hari bamwe batakurikirana n'ubutungane abo batakurikirana n'ubutungane bakaraba ukungene bashika mu gihugu bakiyamamaza kuko urabona ko abanyagihugu bakeneye kugira amatora ameze neza mugabo biciye matora kuko urabona iporite ushobora kuwushyikira ubutegetsi udaciye matora ngo wemege murabona iri kubera muri iki gihe uragira ibi byose mugabo urabona yuko byose bizatuma bihandanire nta bantu bamwe bashobora kwemera kukwemera ntibararebe n'ukuri barare ukungene abanyagihugu barushe kuva muri 2015 barabaho bari bashyitsi barabona ubutunzi bw'igihugu kuva 2005 gushika ubu ariko urabona umunsi ubutunzi bw'igihugu wavuye ndetse barimbwira ku banyagihugu cyane cyane kuko ndabona yuko objective y'abantu bo muri y'abanyepolitike by'ukuri si ukungene batore nyinshi ikibazo kiri mu Burundi ni ukungene batore nyinshi by'ibibazo byabo bikumira barondera inyungu za politike mugabo by'ukuri beza yaba ari ibibazo bihari mu Burundi iyo babiyumvira kwiyumvira bitewe nyinshi by'ibibazo biba byaraheze ubona ko
biyumvira yashikirijwe na Kazahama yavuze cyane cyane ibibazo bibiri ikibazo cy'ubukene katera kamo abazuca mu biganiro bose ko bushyira imbere ikibazo cy'ubukene buhanze abanyagihugu akaba yavuze n'ikibazo cyo gufata ubutegetsi ku ngufu duka kwinjira mu kanya gato Amilcar
cyo munyagihugu igicuwo munyagihugu no mubwira nuko umuntu agiye kwa muganga ntibaza kuvura ingaruka z'indwara agwaye bategerezwa kugenda ku muzi w'indwara agwaye by'ubukene nk'uko namwe mushinga mumenyeshamakuru mwabivuze ni ingaruka z'indwarane turi mu bunye umuntu atabanje gukiza imboni imvano y'indwarane turi mu bunye kugira ngo umuntu hama mu nyuma agende guca avura izo nkurikizi aribwo bukene ibiciro byaduze ibintu bisigaye bimeze nabi nk'uko mugenzanje Lionel yaje kubivuga nta kizoshoboka mugo umunyagihugu nawe ategerezwa kumva yuko kuja kugenda kuvuga izo nkurikizi z'ubukene umuntu atavuye umuntu atagiye mu mboni imvano y'indwarane turi mu bunye ariko kurenga mubi ariko kurenga kurenga ku byo abarunde baba barumvikanye ko muri kahise yashatse kubwa amasezerano y'Arusha ntibica bikiza iyo ngwara ntibica bikiza izo ngaruka zirashobora kubikiza mu myaka ibiri itatu umugabo zizosubira kugaruka naho nashaka kugarukira kuri icyo kintu ego nibyo abanyepolitike Lionel yabivuze neza ati hariho bamwe bamwe umuntu abona yuko umenga bagenda bajanywe n'inyungu zabo ntibiyumvire igihugu kure ntibiyumvire ni umunyagihugu ntibiyumvire ukuntu ubutunganye ubuzima bw'igihugu kugira ngo umunyagihugu ubwo buke narimwo ntabusubiremo cyangwa abuvemwo umunyagihugu yisununure ibyo nibyo mugabo twibuke ingwano turi mu bunye zatangwe ibihumbi 2015 imboni ivano zavuye ko nukutwuba nukutubahiriza amasezerano
y'Arusha ego me mushinahe deo Hakizimana namwe mugira icyo muvuze ku byashikirijwe ku byimbiro byashikirijwe na Kazahama
kujereke cyo kibazo cy'umukenegano kiraba kuryo kwishyi aravuga ukene kubera abaho bafashe igihugu batakigufasha nabo bakaba babigira kubera imvuro nyinshi hari ababigira kubera bumva igihugu kivugwa nabi abakivuga nabi nabo hari naho batamenya inkuru nyamukuru y'ibyo bavuga ibyo ari byo n'ingene bishobora kononera igihugu icyo kibazo ni ukucyumvikana hanyuma hariho ubundi bukene bujyanye n'ubuyobozi bujyanye no kudakora bujyanye no kudakoresha neza amatungo ibyo biratandukanye mugabo icyo mbona cyari gikwiye ntuzore turagica iruhande umuguye ni uko turi mu gifungu cyatewe n'uko abarundi bataremera kujya barabwirana ukuri hanyuma barekorerana imbere ndabivuga kubera yewe nkurikirana cyane yerekeye wa muhuye mwese muzi yo kubwirana ukuri n'ukuri kubirana n'ukuri ibikorwa by'ibya muzi bitagize aho bishyika natwe nta tugiye gushyika kuko abantu bazoguma binubana inkozi z'ikibirizo zizoguma zikika zizinyegeza mu nyuma y'abantu atacyo bagirizwa urumva rero icyo kibazo cy'ubukene kirimo ibintu byinshi hanyuma ndohereza ko na bagenzi b'igihugu na bagenzi b'uburundi njyewe hari habo tugira iminsi tuyihoreza barakwiye nabo nyine kwiga gutegera ikibazo cyacu uko twagitegereye yuko naho rimwe na rimwe bahari ivomo ugasanga bari kubakingira ikibabo ubundi kandi usanga ingorane bazisangiye kumva rero ikibazo ni kirekire ikiganiro kigaruka kuri cya kibazo cya dialogue.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Aloise, mwiriwe neza?
Yego, mwiriwe.
Mwitwa nde izina ry'ikirundi Aloise?
Kadoyi.
Kadoyi, muri hehe?
Ndi mu Burundi.
Yego me, duga ku ijambo, ikibazo cy'imvuyo?
Yego, ndumvise ibyo abatumire bari kubaravuga. Rekora ko byerekeye ubutunzi kumbure bashyizemo n'ibyo umutekano amarero je nsanzwe ndi mu Burundi dumenya igihugu muto rero ndi ngaha mu Burundi je kuri umutekano je mbona umutekano ukwiye abantu turafungura tukajya tukaryama aho ugiye mu mabare usanga abantu ariko basangira agacupa kandi atangorane bafise rero nubwo turatembera tukatajya aho tugombye kandi tukabona nta dukomakomye rero mu isanzwe tuba turumva abantu bari hirya no hino bavuga ngo mu Burundi nta mahoro ariho twebwe dutangaza cyane amahoro ariho mu Burundi usanga ari gusa namusanga nk'abantu bamwe bifuje gushyira ku nyungu kanaka mugabo ntibazishyikiye ko basazishyitse ko rero ugasanga bagiye barasasindeza ryo nkino ngo amahoro ntayariho ngo byarayangaye ngo byaracitse bakaba mu by'ukuri twe abanyagihugu bato bato tuba twikubikira isuka hanyuma tugataha tukaryama twe tubona ibintu bimeze neza ntabwo dufise kubyerekeye iby'ubutunzi naho igikuru ni uko umuntu aba afise amahoro bo afise amahoro hanyuma ahita akora amaboko mu mpuzu agakora amaze gukora ubuzima bugahita bwagirante bukagenda neza rero yifuza bakeneye ni iki ni amahoro kuko ayo mahoro tuyafise rero kumbure n'ubutunzi tugira nte buzokwiyongera kuko turiko turakora turi ku kivi turi ku kivi rero ndi ndibaza ko ejo ubuzima buzogira nte butobandanya bumera neza icyo cyo cyimvira nota
niko urakoze Aloise ariko urazi ko naho mvuga ko amahoro ari mu Burundi eka amahoro ariho hariho abakiri hanze abarundi bari hanze nabo nyine bifuza ko umutekano wabo uba ucungirwe neza iyi akamu mwubatira ko koko nakahe cyane ikintu cyo gukorwa kugira nabo bumve ko bafite umutekano nawe ufite nakahe Aloise
icyo kugwa yego hakeneye ko abantu bicara ku meza bakirane bakayaga kumbure abantu bakongera bakoroshya n'imitima mu abarundi bakabanya ko kumbure umuntu yifuje ikintu kanaka atagishyike ko atoca agenda aratera umutima mu bandi agenda avuga igihugu nabi ngo amahoro ngo byacitse ngo byaza ngo byarenze ubwo abantu bagirane bokwicara bakumva ko bakayaga hanyuma bayaze umuntu wese akumva hatekaniwe mugateka kiwe uwumva adafite amahoro akayafita hanyuma bakongera bakurusha imitima bakagira nte bakamenyera kuba muri situasiyo baba basanzwe barimo.
Urakoze Aloise mushire ntahe deo gracias deo Hakizimana, mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose mu buryo bwo gutorera nyishu matati. Mwavuze ko umuntu wese akwiye kwishyira mu kibanza cy'uwundi, ikintu cyokorwa kugira ngo hariho abarundi bavuga ko babona amahoro mu Burundi, ariko hariho n'abandi babona ko gushika ubu ta mahoro bafise, cyane cyane aho tuvuga abahunze igihugu, ikintu cyokorwa kugira ngo nabo batekanirwe n'iki.
Mbere yuko hari uvuga icyo kokorwa n'uvuga ibintu mu rusa akwiye kwifata, icyambere iyo abakwiye wari wese hari korosha umutima akareka gukomanga umutima, ikintu cya kabiri uko abantu bereka gutukana bo kwiga kubahana. Nk'ubu jyewe ngizirisi imyaka mbona abarundi batukana guza umuntu ukamubona kubera icyo mupfa, ariko ntumubone kubera akamara afite. Umunsi n'abantu bazigira batomenya kukwemerana, cyane cyane bakamenya yuko igihugu kigisangiye, niho n'ibishuizo biza bikaza. Hanyuma rero jyewe icyo ku Rwanda bifuza yuko abantu tugera kandi ibintu bishoboka, icya mbere no kumenya yuko hari ibintu tumaze gushika kwane mu Burundi kandi bikomeye cyane kubera ibiganiro. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na n'ibihumbi gushika muri ibihumbi n'icyenda harabaye proje bita proje Tradido Dialogue. Iyo proje yari ivuye mu byumviro leta y'u Burundi na Nations Unies ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bavuganye barabihurira ko nyuma rero haca haba ibiganiro mu maprovensi yose mu ntara zose no mu migwi inyuranye. Hanyuma rero bimara imyaka ibiri, mu nyuma itariki ibiri n'ebyiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe muri 2009 niho haba isozerwa iyo proje. Muri iyo proje muri iryo sozerwa bavuga bati turahanuye abarundi, twese turihanuye kuko bari abarundi, kandi tunabikundiye ibyo bintu byaba neza ku buryo ayandi basigaye atahora batwarivuga mu Kirundi. Kandi baravuga bati umuntu wese ajya muri ibi biganiro azovuga akawukesha buza kirazira gutukana, ntikizira kuvuga ibintu bigoye, icyifuzwa ni uko ubivuga neza. Hanyuma mubwo uvuze ibigoye ugatanga n'umuti wibaza yuko woba ukwiye. Ibyo bintu byarabigeze n'abonye ba politike b'ubu birirwa baratukana. Icyo gihe ibyiyumviro ntibyari nk'iby'ubu, mugabo bari umwe yaremera kumvira ubundi aca ye narimo muri ibyo biganiro aca bumvikana bati kumwaka ku mwaka hazokwa amahaba ishya inama kaminuza gukokoma ihuze abarundi yukuraba igene dialogue imeze mu gihugu yukuraba ibihanze igihugu nka bijya byagoye Uburundi muri byo n'icyenda bijya ntibyari guca mu migumuko, ntibyari guca ni mu bindi byose mu mujyi, hari guca haba imisiyanse extraordinaire dialogue bakavugana hagora iki kugira ngo tubivemo twukore iki. Icyo kintu abarundi barakibagiye, cyane cyane bari bagiye yuko ari dutwaje byaduhesha agateka. Erega nimwamuga yuko hari abarundi bari mu bindi bihugu gufasha kuzana amahoro nko muri Somalia n'ahandi muri Centrafrique, Cote d'Ivoire, Chad n'ahandi, ni kubera kiriya gihe inama mpuzamakungu ONU yari yafashe ingingo yo kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi tugira tugikoreremo turare yuko twokuramo ibyigwa bidufasha gukorana no mu bindi bihugu bya Afurika. N'ubu icyo kigwa kirashobora kugarukanwa, kandi icyo duteye iteka cyane, iteka rya mbere tworonka ni uko ibi bintu bavuga ngo bikorwa n'igikenye aba bashaka gutera mu mudurumbanyo butaronka
aho bavugira batanyinze mu rugo ryo bya Mushe. Ndayizeye namwe ku cimbo cyashikijwe na Aloise avuga ko mu Burundi hatekanye, eka abantu bakwiye kumva ko batekaniwe, ariko nk'uko twabivuze hari abandi Barundi baba bumva ko badatekaniwe. Icyo cimbo cyashikije mu kivuga kwiye.
Ego Aloise yavuze ikintu, nta muntu yavuze ko mu Burundi hadatekanye, nta wabivuze. Ahubwo twagombye kuvuga tureka hoba ugusumbiriza uko byari biri bikamera nka novuga nka 2013 cyangwa 2012 uko byari biri, kuko ma 2013 nta mpunzi zari mu Rwanda, nta mpunzi zari muri Tanzania. nta muntu yavuze ko mu Burundi hadatekanye nako ndinda mu Burundi ego haratekanye n'ubwo urabona nko mu bizize hari nabandi abantu bihinda yuko badashaka kuba batekanye ikinake ibikorwa cya leta cyukugeze itegeze gukora kugira kuko leta irinda kugeza ukingira umunya gihugu uwo ari we wese atamuntu n'umwaguyemo ni igikorwa cy'abanya politiki yewe muri muvansi cyangwa muri opposition kuko urabona nkuko muri mu kama turi kumwe mu kiganiro abivuze hariho ukundira umuntu atishwa kuba isoko ko tugira de valeur isoko yuko tumenya amajambo tuvuga ese amajambo tuko tuyavuga aruba kacanya arasambura aya majambo tuvuga ko tuyavuge ahashikira ahava yubaka ahashikira ahagamira gute kuko urabona yuko mu banye politiki dufise hano mu Burundi by'ukuri urabona yuko nge nabavuze nemeye ava bidafise objectifs imwe hari abanye politiki atakintu ata novuga ata politiki y'ibiganwa bafise bakibagomba kujya barampesha abandi bafite politiki y'ibiganwa kuko mwarayibonye 2010 mwarayibonye 2015 bashobora kugomba kwampesha bafite politiki y'ibiganwa bafite kuko umuntu umaze kuvuga ati jewe mfite abanywanyi bakwiye nta muntu akakubwira kuko badafite abantu ntibishobora kwitera ibiganiro urabona yuko abo banyepolitiki bataba bafite objectif imwe ari nacyo gituma rero abanyepolitiki nubwo ku mpande zose umwe pensiyona bitare bo kuyumvira bakaraba isiki iki kintu bari kuba barashuwa en perdant cyane bari kuba baraganya barabe kuba turi kuba baraganya kuko bize mvuga bari kuba baraganya cyane 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 ibyo ni 2018 habe bafite imyaka ibiri kugira amatora abe kuko amatora ategeza kuba ndabije y'inama yawe ntiyabaye ejo kasando yaje ibyashikirije urabona yuko yabaye beretse makungu yuko u Burundi ata problème yavuze ati naratembereye igihugu cy'u Burundi twaravuganye n'abantu bose nta ngorane n'imwe ihari sauf ko nabonye abantu gutabiraniriza CPI urumva ko ari ikintu yavuze ikintu antuka umuntu wundi yashikirije ikintu nk'icyo ubona yuko nta kindi kintu amakungu atufatira kubafatira kuri izo nyene bavuga ati harabaye umutekano wariyongereye nta ngorane ihari yari ivuga ati ko nta kibazo gihari yaganiriye n'impande zose ibintu bati barabyumvira ko abanyepolitiki rero nibafate iya mbere kugira ngo bashobore kujya muri ibyo biganiro sibyo kugira ngo bagire débat de fond pour trouver la solution y'ikibazo kiri mu Burundi mutama yavuga ati ikibazo cyabaye muri 2019 nicyo ari ikibazo hapfe abantu bari kubavuga mu manzi denya mu mahaporo atandukanye nk'uko icyo kibazo cyo kugira iyo abarundi bafite umutima iyo abarundi bafite agatima kugira ngo bashobore gutera inyinshi icyo kibazo cyo kugira ngo reka twicare hako tubura abantu bangana
mushira reka duhe ijambo ndabona kanya hagiye mushira nte Lionel reka duhe ijambo Amilcar Yumeko nawe nyine agira icyo avuze kubyashikirijwe na Louise cyane cyane ikintu cyokorwa kugira ngo amahoro abarundi bari hagati bumva ko ahari reka n'abari hanze abahunze igihugu nabo nyine bumve ko batekaniwe icyokorwa n'ikihe leta Burundi yokora iki aduga ku jambo Amika
kogwa nagire mbanze mpere ku vyaro hizi avuze avuga yuko igihugu hariho yuko hatekanye nta kuri bwanje ni hatekanye kuko nta kuntu ho bahatekanye hakaba hari impunzi zirenga 500,000 hanze y'igihugu nta kuntu ho bahatekanye mu gihugu ku munsi tugomba twumva yuko hari abantu babuzwe irengero abantu batowe ibiziga nta kuntu ho bahatekanye ku munsi akagomba asohoka ivyegeranyo vyerekana yuko hari abantu bahohotse ubuzima nta kuntu ho bahatekanye ku munsi tugomba twumva yuko leta iguma ikandamiza leta iguma itera ubwoba abantu bakaba barashitwe n'ubwoba nkibutsa yuko abo bose babwiye ko hatekaniwe nkajewe ku bwawe jewe ndibuka mu gihe hagati ya 1993 nari nkiri umwana cyane gushika mu 2005 naraja ku ishure hari ibintu byo kwinyegereza narabigira mugaba barundi bose ntibari batekaniwe na gato nuko rero hari abantu ico gihe bari mu buhungiro hari abantu batari babayeho neza hari abantu batewutezwa n'intwaro yari ihari nico kimwe nk'ubu unyi hari abantu bibaza yuko muri bo babona ko muri bo kuri bo batekaniwe ariko amahoro ugutekanikwa mu gihugu usu kuvuga ngo nuko haba habuze urwango rw'amasoro ikanamba gutekanirwa ni mu mutima w'umuntu n'umuntu avuga ati jewe ngiye ngaha anye ndumva yuko atabwo bashobora kugira ndumva ko nshobora guserera iciyumviro canje ntatinya yuko naka canke naka ari ubutegetsi ari polisi ari urwego rw'iperereza ruza kuma hotel ubuzima aho niho nashaka kubanza kuvuga kuri ibyo by'ugubyo gutekanirwa Louise yavuze hama kucokorwa naho ndahuriza na Lionel nuko abarundi boganira badatinya bakaja kukibazo nyacu kumbona ivano kunyenda mu vano ya njogo yicatumye turimwo tubicamwo hari umugani mu Kirundi uvuga uti umugabo yihindukiza mu ijambo yihindukiza mu buriri ntiyindukiza mu ijambo. Amasezerano yashizwe ku igikumu mu bihumbi bibiri yararenzwe ko none arenzwe ko hari ingaruka mbi zica zikurikira. Niko nibaza yuko rero abarundi bategerejwe gusubira kwibuka icatumye biturimo kuko ingaruka zakurikiye hari ubwo bukene itotezwa ry'agateka kazi na muntu aho umuntu atagishikiriza icyumviro nk'uko byahuriye imbere ya 2015 ibyo byose ni ingaruka z'uko hariho abarenze amasezerano yarusha bagashaka gushira habo bashize habo murumba yuko injyane zari zihari imbere y'amasezerano yarusha cyazigaruka. Aho rero mvuga nti nukuganira mugabo kuganira ntibaganire babeshanya oya baje ku kibazo nyacu ku kibazo cyatumye ingorane turimo zibaho akabari ariho nyango ry'amasezerano yarusha.
Eh tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'America turi kumwe na Bigirimana Abubakar muri neza Bigirimana mura twumva
mwiriwe
neza muri hehe
ndi Bujumbura Burundi.
Ego mwe murafite kibazo mafite cyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ibiganiro bishobora gusubira guhuza abarundi aho bukera.
Ego kubisanzwe mu Burundi gushika kuri no munota ndabishima cyane ku rugero abarundi bageze ko mukurondera amahoro n'umutekano ubu bisasagaye mu gihugu cyacu. Hanyuma ikintu nyamukuru nagomba gushikiriza yego hariho ibyapararanganye mu gihugu mugabo kuva Demir Kenze n'imbere ya Demir Kenze za Demir Dis kuduga ugiye kuraba usanga hari ibintu byagiye birapararangana kandi haniniya byagiye bipararanganywa n'abantu bamwe bamwe mu bantu babona yuko atanguvu bafise mu bintu bijanye no kusimbataza demokrasi mu gihugu bakavuga ati ko dufise ubushyo gukoresha la isoke je peux dire la violence rika duce muri iyi nzira kubera ntidufise resources zo gukonvenka abanyagihugu. Ni nkaho rero ngomba ngaruke none kunzi Demir harabaye ibiganiro bihuza abarundi hari imigwi yari mu ishyamba n'imigwi yari mu ndongo yari abari muri leta baraganiriye irevre ibyariko biragwanikwa byarumvikana hari abantu bari baratotejwe kuva kera dufate ego
Ura urabona gura amajambo mu kanya gato usozere ko akanya kariko karihuta.
Demir Kenze intwaro yarabonetse Demir Dis baragira amatora turatora umukuru w'igihugu. Demir Kenze hageze dufise ingorane turiko turategwa n'abantu harimwo abantu bitwa ngo n'abantu bo muri opposition societe civile abo bantu nibo baduteye ingorane none nibo bashaka yuko tubandanya tuba mu bibazo eske hirya y'ejo byabaye bijya uno munsi urundi buriko butanda vers revolution turiko turondera inyene hahindurwa ibwirizwa shingiro n'ejo hirya y'ejo n'ibyo hahindurwa bazoza gutera induru kandi ngo leta ngo yafashe ibyemezo byayo gutya nuko kandi ariko tubona ingorane bafise erega ntibashaka kuganira bashaka guhenda abanyagihugu hanyuma babandanye bajya imitsi abandi bateza urubwa igihugu ngo hariyo induru za
politike
hariyo mu bisanzwe ikintu nashaka mpanure naho baje mu biganiro ndabona yuko hagenda abantu badafite mu mutwe kubera ibyo bavuganiyeyo nibaza ngo bavyapike kubera ikibazo bananiza leta bakamera nk'abanyagihugu mu bandi bakajya kurima kubera ari umukino bariko baragira.
Murakoze reka duhe ijambo abashinga ntari turi kumwe bagira icyo bavuze ku cyumviro mushikirije reka dutangure kuri Lionel Ndayize mu kanya gato.
Ego murakoze cyane sinzi ko inshuti yagiye kuvuga by'ukuri nk'uko yabivuze mugabo ntitwoca tuvuga tuce duhengamira ku ruhande rumwe ngombe naba bariko barabibira hari ikintu amikare yavuze cyane ati tuzabye tukaraba icyatumye turabye icyatumye izi mvururu ziba kuva Demir Kenze cyangwa ikari kintu abantu bose baravuga kuri twagiye manda mugabo turabye iyo turiko turajya urabona yuko deja tujye
yafatiye muri rusangi avuga ko hashobora kuba ari nka societe civile yoba iri ntambamye ku byerekeye umutekano mu Burundi cyangwa byerekeye iterambere ry'u Burundi uko niko yasanwa bivuze aho mu bivuga kwiki mukanye gato cyangwa se umuntu umwe
mu cyukuri y'abantu bazi ibanga bakihejwe kubera obligatoire y'abafite zukubaha itariki ntacyo bakabwiza guhurira ko nje nibaza yuko ikigorana n'uko dukorera mu gifungu nje nama ngaruka ku ijambo nta wancyuga ariho nta ugikunda gufunga abandi ariho hariho selma abantu bumbure bafise information wataronka cyangwa bakabataraho umwanya wo kwitegera nayo ubundi je nkubu icyo mu bushobozi n'ubwiriki icyo mu bushobozi bwo kuhanura bahimare umuntu akanyumva yovuga imwe twavuga kare bareke gutukana hanyuma umuntu afite ikitagenda neza kivuge mugaba kivuge n'umutima utuje iyo nyana kubwira ibyo nigiye gukora kuko tugomba kuguma muri igihe cy'amadiskuru muri iyi minsi tuzorondera abantu tugize iminsi dukorana mu byerekeye kurangira tubafasha mu bintu byo kuvugana ukuri n'ukuri kuriranira twe tuzobatumira mu minsi itarenga indwi tuvugane turi hamwe ingene tuzofasha hanyuma twongere tuvugane ingene dushobora no gufasha gutunganya ibiganiro
muradutera kamo tubatera kugira ngo mutubwire ibyo muzo mwashitse ko ariko ndabona kanya katujanye deo Hatsimana reka duhe n'ijambo Elias yarindiye umwanya utari muto Elias miriwe neza
miriwe neza afite
miriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro mu kanya gato umunota umwe
yego tente Elias ndi mu Kayanza ikabarore
yego
bo jewe ifite n'ukuri ndazye mbega iyi leta utaganiriye na sinarete itarimwo ukuganire n'uwo mufitaniye ikibazo woganira nandi
icyo ni ikibazo gihambaye reka tukibaze abashinga nari turi kumwe icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose reka abari cyo basozera ko deo Hatsimana
reka ndongeraho gatoyi
nyarutsa akanya karagiye amasegonda 20
nukuri iyi leta turabyo kunira ikirigenza turabona yuko idashakira umutekano abanyagihugu ahubwo baratugejeje hera bagomba guhindura ibwirizwa shingiro ubwo uwo muntu batisuza amasezerano y'i Arusha ntitubona hano turi ko turajya abarundi ntabwo bariko baratujyana
murakoze Elias deu Hatsimana reka dutangure kuri mwebwe mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda nka 40 mu gicyo muvuze ku byo Elias avuze muce muterana akamu abanyapolitiki bazohurira i Arusha mundwi izaduga ku ijambo bukane gato
mu cyukira ati n'ubwenge bwacu bwa kusubiramo yero
umushya na Elias yari ariko avuga ko ibintu biteye amakenga leta ifite umugambi wo guhindura ibiriza shingiro ibintu byifashe mundwe ku ijambo mugira ico muvuze kuri ico kuri amakenga ya Elias
erega hariho igipfu habuye ko cyagipfu nanyine nabagira kuva kera ikibazo icyo ari cyo cyose n'ibyo byerekeye ibyigwa shingiro n'ibindi byerekeye ibindi batavuga birashobora kujya ku meza bakabiganira mugabo ikigoranye ni kugira ngo abantu babanze bahure cya gipfungu nababwira kibanze kigweho umuti rero
egome mushi yanahe Lionel ndayize namwe kama umutire w'abanyapolitike bazohurira i Arusha mu ndwi iza nakahe amasegonda 40
kino buga abanyapolitike by'ukuri nk'uko twabwiye tubivuga nibwo nk'uko batumye batatumye izina ngo Sonarede nk'uko batumye kose n'ukuri biragira umutima wo kwinjira yuko bapfunga dufasha igihugu hama bibwira ukundi mu by'ukuri mu bivuga ukundi mu bashyira kurinda expert politike n'abagira bijyanye kuko bagira amatora ari libre transparent democratique et tout kuko ifite force politike niba ashobora gushyira kujya muri kompetisiyo by'ukuri niba adashobora kurenga deze nshyikiciro kipe stabilize le peyi abantu bose biyumvamo ntibagatinze mu biganiro bagira kubahereza indege leta kuko hari amakosa benshi bagiye barakora yo kuva mu matora leta imireti hari gakora amakosa ariko bikarenga n'ingufu babitumye nabo banyepolitike niyo gushyira bikare kubera
babiri
bashobora kwinjira bashobora gukora bakorana ingufu zabo zose bafite kugira ngo bashobore kurondera amahoro arama muri ibyo biganiro nyine
yego me Amerika radio me kodamwe mutirakamo abanyapolitiki bazohurira i Arusha mu ndwiza mu ndwe ku ijambo akanya gato amasegonda 40
nk'ibyo Elias nk'uko Elias yarabivuze ikibazo hari ikibazo hari hagahaze nk'uko natanguye mu mudamu yanje natanguriye ko kudatumira abegwa bose n'ikibazo cyo mu Burundi aho haba hari hagahaze leta nta kuntu yoja mu biganiro ngo SNLD ibure harimwo muri SNLD harimwo bamwe bamwe harimwo benshi akazi rwa bamwe bamwe harimwo benshi bafitanye ibibazo na leta SNLD si ukuvuga ko ariyo yonyine irimo opposition hari aho bari Burundi Burundi hariho bagwasa hariho ipronitemewe na leta batashyano sibo mana nanga yimpenda abo bose nuko baganira mugabo
urakoze emotiona he amikare byumeko
bona
mwashwe kutorakanya ko kuza kugamire turagushimiye nawe Lionel ndayizeye ko kanya watwe kugira ngo duhe ibyimviro cyane cyane vyugaruka turagushimiye Deo Hatsimana eka kuhinga bwanyu cyane cyane mu byerekeye gutora inshuro z'amatati turashimiye abanyuwanyu radio ijwi rya Amerika bose badutekamo bagashikiza ibyimviro n'ibibazo turashimiye namwe mwese engineer turagushimiye Fatou Karara turagushimiye kuba wigiranye ikiganiro turabifurije rero mwese abadukurikiranye amahoro n'umugoroba mwiza.